bo muri Burundi. Burundi
ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yereke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu ho muri Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RTA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi.
Mwiriwe neza nchuti na mwakunzi ba RPA mukabana wakunzi biganiro humura Burundi madukurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI. Mushobora kandi kuronka iganiro humura Burundi muciye kuri WhatsApp ku numero zikurikira akamenyetso guteranya 49 178 151 74 ubusa kabiri mukandika musaba kuronswa amakuru ya RPA. Iganiro humura Burundi cyo kuri wa Mungu igenekerezo rya 18 Ruhuma umwaka wa 2018 kikaba kigizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Muri komine ya Gihanga y'intara ya Bubanza havugwa itangwa ry'indangamuntu zandikishijwe iminwe ku banyagihugu harimo n'abatarakwiza imyaka yo kwironka muri kino kiganiro maza kubikurikirana. Ishirahamwe ryitaho ifungurwa ku isi PAM rimenyesha ko Uburundi bugira kabiri mu bihugu 16 bibangamiwe n'inzara kuruta ibindi ku isi nayo muyigabane ubahuka cuno munsi turabwira itotezwa ryo atavugwa rumwe na leta muri kino gihe yimirije amatora y'ibwizwa shingiro n'inkurikizi zishobora gukurikira. Mwe bw'ivyuma ni Fabrice Ndimurukundo Elven Yuhire gishikize kino kiganiro kabanda bahaye ikazi. Iganiro humura Burundi tugihere mu gisata cy'agateka ka zina muntu harabanyagihugu bagera kuri 40 bo mu ishengero ry'abatampere riri ku mutumba Gitamo muri komine ya Ruhororo mu Ntarangozi bafungiwe mu gashori gipolisi muri yo komine kuva kuri uyu wa gatandatu. Amakuru atangwa n'abanyagihugu yemeza ko umukuru mutumba Gitamo ariko mu rugaruka rw'imbonerakure bazindukiye kuri iyo shengero imbere y'uko amasengesho atangura abafashwe bakaba bagirijwe ko banse andikisha mu bijanye n'amatora y'ibwizwa shingiro kubwa abanyagihugu bakavuga ko ukwemera kwabo kutabemerera kwiyandikisha mu bijanye n'amatora. Muri kino gihe imiryango yabo bafunzwe yiduga ivuga ko bari kubarahoterwa na cyane ko umuntu kuja amatora canke kutayajamwo ari uburenganzira bwiwe kuko atateko na rimwe ritegeka ko umuntu yandikisha ku nguvu mu bijanye n'amatora. Tawandanya niganiro humura Burundi mu gisata cha politike hariko hatangwa uburangamuntu bwandikishijwe iminwe muri komine ya Gihanga y'intara ya Bubanza. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko izo karata ndangamuntu zitangwa n'abajeje intwaro ku nguvu ku bantu badafise uburangamuntu n'abatarakwiza imyaka yo kuronswa irangamuntu. Abanyagihugu bakafite amakenga ko izo karata zokoresherezwa muri iyo ntara gusa atahandi bozijana. Inkuru yateguriwe na Jean Pierre Nifashije.
Izo karata ndangamuntu zandikishije iminwe ziriko zidatangwa n'abatuye mu mitumba na cyane cyane muri village ya Kane aho Igihanga abajejwe intwaro bamaze iminsi bazinduka mu mihana y'abantu bitwaje uburangamuntu. Uyu numwe mu banyagihugu amaze guhabwa iyo karata ndangamuntu yandikishije iminwe.
Ni karangamuntu itatekerejwe n'imashini ya komine ariko ikashya mitane baze duha ku nguvu umuntu wese atangira karangamuntu ngo kugira bishoboke aje kwiyandikisha amatora. Umukuru mutumba ndatengwa ndabizuha ku nguvu ngo nsije kwiyandikisha.
Abandanya avuga ko abatware mwiryo sekeza ryo kungo ku ngo bandika abantu ku nguvu. Abanyagihugu aho muri komine ya Gihanga bemeza ko izo karata ndangamuntu atakamara uzobamarira.
Bazihaye abantu benshi cyane barabize na bakakompletira ngaho bashaga na mitani agashyira kuri kashe na sinyatire kugira ngo bakwize igitigire cy'abazotora muri village kate aho bazitanze cyane benshi rero bafite ubwoba bushyika ino saha turusha kwijabukana uburyo mu yindi ntara neza uko turusha kujya kwigotiresha amafaranga.
Basaba umusitari wa komine Gihanga guhagarika ibyo bikorwa bisa n'ubusuma biriko bikorwa n'abajeje intwaro ku mugaragaro.
nitano wa kumine jihanga ala wicho yudu fasha baduhi ni zikarangamonu waduka waduheza hana hamu dozi jana hana nzo kwa kwa akiri baduhi ndule baduhi zi zikarangamonu izikarangamonu shua kupa nguladuzi mwindi nara ulajeyei
Leopor ndaisaba arongwe kumine jihanga kwa muronde aliko akawatashi nye kujirichashi kiriji
Arakoze Jean-Pierre nifashije mu gisata cy'ubutunzi hari ko arababa ikiringo cinzwe hasubiriye kuvugwa ubukere bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Gitega abenshi ubu bakaba kigura kuri magendo abanyagihugu rero bagatangazwa n'iryo duzwa ry'ibiciro kikongera kandi kikanabura inkuzo yateguriwe na Emile Nibasumba
Nahi gichiro kumastasyo giheruka kuduga igitoro cyo mu bwoko bwa essence kimaze iminsi itatu cyarabuze mu bibanza indwi gisanzwe kidandarizwamo mu ntara ya Gitega iryo bura gigitoro rikaba gibonekeje inyuma y'iminsi itari mike icyo gitoro gitangwa isorosoro bamwe mu bakirondera bataha batakironse muri kino gihe icyo gitoro cyo mu bwoko bwa essence kiboneka ku masoko ya magendo ku giciro kinini cyane abakirondera bakakigura hagati ya maheri 400 na 500 canka yarenga ku iritiro ingaruka z'iryo kena nuko abunguruza abantu ku mapikipiki baduga igiciro kubajya mu gisagara cya Gitega no mu micungararo yaho abo bagategerezwa kongera ko amahera ari hagati ya 200 na 500 kuyo bahora bariha igiciro cyo kwiyunguruza ku ipikipiki kikaba cyaduze no kubajya kure y'igisagara cya Gitega kubiyunguruza mu miduga y'abikorera utwabo bajya mu buseruko mu buraruko canke mu bumanuko imakamba canke mu rutana bari hamahera y'inyongera ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri abiyunguruza hamwe n'abanyagihugu muri rusange Gitega bavuga ko badategera igituma essence yabuze kandi igiciro cyayo giheruka kuduzwa abanyagihugu bagasaba ubushikiranganje bubijejwe na leta muri rusange gutora inyishu y'igyokena gyurutavana ko gigitoro
Arakoze Emile Nibasumba mukanya twananiza kino iganiro mu gisata cimibano.
Humura Burundi.
Mu ntara ya Gitega amakenga n'umurengera mu barimyi biturutse ku bukene bw'imvura bumaze hafi ikiringo cy'ukwezi bwibonekeza muri ico gice cya Kirimiro. Ni mu gihe bamwe mu barimyi babaye babangiriye gutera ibiharage ariko abandi nabo bapfa guhitishamwo barabitera. Abanyagihugu batunzwe n'umwuga w'uburimyi bakabona ko hamwe ikirere kitohinduka imvura ikagwa atankeka bagiye kwicwa na kigoyi Idonido na Hermes nibandetse.
Muri iyo ntara Gitega abarinyi bemeza ko wacikiringo cy'ukwezi kurenga imvura yarataze zinavyo bigatera amakenga menshi abarimyi n'icyo cyane bari biteguriye kurima ibiharage byo kumpeshi ni mugihe bamwe bari baramaze kurimira ibiharage ariko babaye barabangira gutera kuri ico gice cya kabiri cy'uburimyi biturutse ku mvura imaze igihe itarwa bagatinya ko hamwe yomara igihe kinini itaze bateze ibiharage barabona ko atamwimbo washobora kuronka kuko amazi y'imvura ari kirumara ku giterwa cy'ibiharage na cyane cyane n'ibindi biterwa hagataho harabandi barimyi bamaze guteragira ibiharage igiterwa mu marugo muri icyo gice cy'intara kama ya Kirimiro bikaba bimaze igihe kitari gito mu kuzimu ariko ata n'imarimwe cy'amazi y'imvura riraboneka bakavuga ko bahitishijemo icyo bise tombora bibaza ko imvura ishobora kugwa umwanya n'umwanya abandi bakavuga ko uko gutara kw'imvura mu kiringo kinini nk'iki bigaragaza ko ashobora kwaduka ikiza cinzara bakibutsa ivyahitiye mu ntara zo muraro kw'igihugu n'icyo cyane ntara Kirundo aho ibonekeje ruzuba rwinshi rutuma imirima yuma yose ikigoye naco gihitana hafi ubuzima bw'abantu bashika amajana ne haraciye imyaka aho mu ntara Gitega abarimyi n'abandi banyagihugu bagata umwikomo ku kigo ca Ijebu n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuba badakorera hamwe mu ntumbero yo gushikiriza abarundi uko ibihe byifashe n'imyifato abarimyi bogira mu bihe nk'ibi bagatera kamo izo nzego zibiri kwikubita gashi muri kazoza kugira baje batanga insiguro itomoye kwindagurika gikirere
arakoze Hermes nibandetse Burundi bugira kabiri mu bihugu 16 bibangamiwe na kigoyi gusumba ibindi ku isi ivyo biri mu cegeranyo cishira hamwe gita bifungurwa ku isi PAM cyo mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 umwana umwe kuri babiri batarakwiza imyaka 5 arabangamiwe n'indwara zo gufungura nabi naho biruko pam iremeza ko umwimbo wa gatasi wari wagenze neza bagereranije n'uwimpeshi y'umwaka uheze w'2017 neke inkuru tubaze Bonfise Niyongere
muri cyo cegeranye cy'ishyamwe pam baremeza ko ibifungurwa byabonetse muri ukwezi kwa mbere kubera ko umwimbo wa gatasi wagenze neza ibiciro by'ibifungurwa bitari bike bikaba byaragabanutse nk'ibiharage ibigori n'ibiraya ibiciro byagabanutse muri rusange kugeza ku bice 15 ku ijana intara za Makamba Bururi Bubanza Ruyigi na Kayanza icegeranyo cha pamu kivuga ko ibifungurwa biriko biragabanuka ituzwa ry'ibiciro by'igitoro kugeza ku bice 7 ku ijana mu gice cya kabiri cy'ukwezi kwa mbere hamwe n'itituka ry'agaciro k'amafaranga y'u Burundi navyo nyene biri mu bituma ingo zimwe zimwe zitaronka ibifungurwa ikindi pamvuga kibuza ingo zimwe zimwe kuronka ibifungurwa ni gikoko c'ikinyabwoya cyateye mu mirima cyo kimwe n'indwara z'ibitungwa zivugwa na cyane cyane mu karere k'Ikirimiro imvura y'urubura ivanze uruhezi nayo yaravuzwe cyane mu mitumba miremire ihanamiye uruzi rusizi n'ikiyaga Tanganyika cyo kimwe no mu ntara ya Cankuzo ikibazo cinzara mu Burundi ngo kirahagaritse umutima ishyirahamwe pamu mu rwandiko pamu yarungikiye inama y'umutekano ya ni ibihugu 16 ngo nivyo bigiramiwe gusumba ibindi nikiza cinzara Burundi bukabuza ubugira kabiri umwana umwe kuri babiri adashika n'imyaka 5 nawe arabangamiwe na kigoyi n'indwara ziturutse gufungura nabi nkuko ibyaruro by'ikigo Istebu bivyerekana muri kicegeranyo kandi pamivuga ko Burundi bwakiye abantu benshi ariko bahunga intambara mu buseruko bwa Kongo abo nabo bakaza biyongera ku bandi Barundi bisa n'umuzigo kubijanye no kuronswa ifungwa za bisanzwe bikenye mu gihugu
arakoze Bonfise Niyongere iganiro mu Burundi murayikurikirana muciye ku buhinga ngukana bumenyi kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI kine ganiro tukibandanize makuru ajanye n'izimpunzi igihugu cha Tanzania cyari gifashe ingingo yo kudasubira kwakira impunzi z'abarundi inkuru dukesha urubuga ngukana bumenyi gw'iradio Radio 1 Studio yo muri cyo gihugu mu nkuru yabo yo kuri uyu wa gatandatu igekezo rya 17 ruhuma umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania yasabye inzego zishinzwe amahoro n'umutekano mu ntarangara ihana urubibe n'u Burundi kudasura kwakira abarundi bahunga mwigura Next Chamber akabasavye ishyirahamwe HCR kwihutira gutahukana impunzi z'abarundi 34 zasavye gutaha kugushaka akwabo iganiro n'ubu ni humura Burundi tukiri mu cyo gisata nyene impunzi z'abarundi ziri mikambi nyarugusu mu gihugu cya Tanzania baragaritswe umutima no kuba batariko barasoroma imirima yabo barimiye inyuma y'ikambi aho ni mu gihe kuri wa gatanu havuzwe ko hatowe ikiziga mu micungararo gishobora kuba ari cyo mu Tanzania abatanzania ngo boba bashaka kwihora abarundi bagiye gusoroma bakaba babiruka ko ido nido na Marie Ange irakoze
Mumera zino ndwi impunzi z'abarundi bagiye gusarura imirima yabo ntiborohewe bahuye n'abantu babiruka ko bitwaje imipanga n'imihoro umwe mu bari bagiye gusoroma aravuga yuko byagoranye kugira abanaronka inzira ibasubiza mu ikambi
Simon kwagenda yo kije gusubira ibigori byacu tugeze imbere gato n'ubwo ni kundi abantu atiruka ko nako tubona nyine batumwe ngo baje gusatira ubonye atwiruka ubonye atwiruka tumana atwiruka ubona n'abandi kisimihoro cyo n'ibikanga ngo kwicara abantu atwiruka yakubye kugira kandi n'uko abaza abandi bantu bagira ko kuba abantu bakuba ari uko kabarundi kuko bazira ko ari bende bishe umuntu araho yifuri n'undi baramenye umuntu wari we inzishi yawe bamaze gutira umugabo ameze nka biruka ko bashi bari abanyeri z'inzira bacamo biruka nabi nyine kugira ngo bashike mu mambi n'ingoka ko polisi yawe bagiye yo umva nyeshamba ya tutsi abantu bakuba abarundi abarundi ko bigira mu polisi kugira ngo babibone nabo nyene
izo mpunzi z'abarundi ziriya miliziyo nyifato y'abatanzania yo kubahohotera mu gihe bavuga ko atari rya mbere babuzwa gusoroma imirima yabo igihe cyose hageze iyimbura abatanzania baba hafi y'ikambi badukana utugorane duteshize mu nzi kwimbura
imirima yari yeze imuhere ku biharage ibigori n'ibiyoba bari batanuguje gusarura rero bashyiriye babanyabiranya kandi umashoro kuri igikambi ajyayo bitaye byo ku mugoroba hafi hazi imodoka yuzuye amajegeti ubwa igihe cyose bavuga taifa baje urebe bari mu mahuri bari kubaranya katabahumbye ko hari umuntu yapfiriye umuntu kugeza impunzi
bw'abarundi kirabujije cyane ko hari umuntu usubira umwanda aje abantu by'imirimo mu ishyamba ariko twaje kimwe mu matakitiki bashaka gukoresha kugira ngo babanyage ibintu bari niyogira ngo babibereye ubiko bagerageza kumvise ikintu bavuga ko ati ibisi bya mbere bibaye no mu zamu tabira ngo byaraba bagendera hajya imirimo yeze ugasha batangura kuza bakabaza gusarura kugira ngo bacyo byibi rero bishobora kubararira kusanga hari umuntu yasigiye kati tanu z'ibigori kati tatu z'ibiyoba
turandeye umukuru w'impunzi muri Tanzania yaciye atubaza ko impunzi zifite uburenganzira bwo kuronka imirimo inyuma y'ikambi agira ko aturungika ku mukuru w'igipolisi Kigoma uwo nawe tumubajije yavuze ko atacabizi ko ahubwo agiye gukora amatohoza
arakenuye na Marie Ange irakoze mukanya ni mu gice cya kabiri kiganiro humura Burundi mu igabane ubahuka
humura Burundi
umwihwezo ku ikogo byo gutoteza abafatwa nk'abatemera ubutegetsi bwa nkuru nziza cyo kimwe n'iterabwoba rifatiye ku matora yo guhindura ibwizwa shingiro byerekana ko Burundi buterabwizika mu cyobo cy'injyane zidahera kandi ije kaba barundi barorera mu igabane ubahuka cyo kuri wa 18 ruhuma umwaka wa 2018 RPA yaragerageje kurondera insiguro zigituma ibintu bimeze uko ubahuka muza kwishikirizwa na Josiane Muzaneza
Ubahuka. Uburundi ngo buruko butera bwinjira mu njyane z'idomari gihe kinini. Uko niko abanonose ibya politike babona ibijyanye n'itotezwa biriko rikoregwa abafatwa nk'abatemera ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza n'iterabwoba rifatiye ku matora yo guhindura ibyirizwa shingiro. Mu kigabane ubahuka cyo kuri uyu wa 18 ruhuma Ishirahamwe Fokode ryanegura kandi rikaniyamiriza itangwa ry'imihoho y'inzego z'umutekano ku marorerwa imbonera kure ziriko zikorera Abarundi ku kinone amakungu yo aguma yinumiye umuhinga Yves Stefan araza gutanga insiguro kuri miko Josiane Muzaneza ibikorwa byo kwiyandikisha ku bazokwitaba amatora yo guhindura ibyirizwa shingiro n'amatora yo mu 2020 bitanguye imbonera kure zirica zigakiza nka hose mu gihugu zirahungabanya ibikorwa mu mashure mu masoko be no mu mavuriro izo mbonera kure ngo ziriko zishyira mu ngiro umugambi witwa gupingura no kuvuga guhigura n'uwo wese atemera ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ine zigakiza aratubwira akarorero kibiba iyo buhwibiye mu ntara ya Bujumbura
Ibyo bikorwa byo gukizura ijoro baje gukura mu mazu abatayoboka CNDD-FDD ngo byatanguye kuwa 2090 uno mwaka ngo biriko bikorwa ku mitumba itandukanye ya zone Benga na Nyambuye za commune Isare nkuko tuvyiganirwa numwe mu mbonera kure zaho mu Isare buri munsi bahabwa urutonde rwabo bakorera ku iryo joro
itegeko dukorera ko tubihabwa buri munsi n'abo batarongoye no kuvuga onisport Vitae wa sete kumi kidogo. Hamwe na Oswald asanzwe yiga mu mwaka w'13 kuri Biseminari Gahabwa. Ni bo batubwira igipingu tujya gutora muhira.
Ngo bategeka kuyoboka Petero Nkurunziza kugira bakizagatwe.
Tubajyana ahantu mu mwonga. Tukabategeka kuyoboka Mutama ni ukuvuga Nkurunziza. Kuzotora ego mu matora. Unanye nawe akibonera ko.
Iyo myonga babajanamwo ni Gikoma, Nyabagere, Ntahangwa hamwe no mu busoko bwo muri ako karere. Muri ivyo bikorwa izo mbonera kure kandi ngo ziba zitwaje ibigwanisho.
Ivyo bikorwa tubikora bworoshye dufise n'inkoho ya mitrayeze itahana uwo Oswarte. Abandi tuba dufise amagrenade ibipanga n'ibindi.
Kugira ntihakoreshwe ibigumbagumba ku mutumba hasigara imbonera kure imwe gusa ihavuka yerekana abatwagwa izindi zirungikwa gukorera ahandi
uja ku mutumba avuka ko umwe wese aja ku wundi mutumba kubera ngo ntahavugira ikigongwe cyo gupingura mwene wabo bo bavuka inshuti
nk'uko byemezwa n'izo mbonera kure nyene nabo bahohotera bitwaye nta kivamwo kuko ngo
nugusesa amazi kuri huye kuko nta n'umwe yabahangana imbonera kure dusanzwe dukorana n'intwaro y'iperereza rya Mutama kuko dukora ivyo badutumye
RPA twarondeye Onesfor arongoye Lycée Technique de Bori hamwe na Pascal arongoye CNDD-FDD muri commune Isare barongoye ivyo bikorwa byatumwe imbonera kure ariko ntitwashoboye kubaronka
RPA
yitegura kuri abo marorerwa kuko nimbonera kure kuri mikro za bagenzi bacu bo kuri radio na televizyo nkuru y'igihugu terase ntahiraja asa no bubifata minenegwe umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu abona ko izombonera kure zicishiriza hazo
namwe hari abantu babica no kwita mu gisaza n'ikedozere bashatse kubiza bakatumwe n'intwaro ugasanga nagakaka abaye karuse cyo bihagarika abantu bari bakoze ubushake bw'ibi barabara ngo abantu bagomba gukora nk'uko mu bibye hariho n'igihanga bace bihagarika byihuta hanyuma rero naho mwarimu tubariye naho nyene tubari gutanga amategeko akwiye kubera yuko bazi yuko ibintu by'amatora bino umutima w'umuntu nicyo gituma rero ari ukuhimiriza abantu ko bagenda kubikora mugabo ikubikenye
kuko muhinga mu bya politike Yves Stéphane leta ya Nkurunziza iri gikoresha isekeza ry'iterabwoba mu ntumbero yo guhuma amaso amakungu ngo yerekane ko abanyagihugu bayishigikiye mu mugambi wayo wo guhindura ibwirizwa shingiro kandi atari ivyo uwo muhinga mu bijanye no gukinga inkurikizi zifatiye ku matati ya politike abona ko ubutegetsi buriko bukora ibishoboka byose kugira ngo buzivye abanyagihugu.
Icyo no bivuga ko kirasanzwe cyane leta y'u Burundi yamye kuva kera narindi ifatwa mu mugongo n'amakungu hamwe n'akarere urumva rero ubujye ifise nubwo gukoresha isekeza ry'iterabwoba kugira ngo yerekane ko ataco bitwaye canke ko abanyagihugu bayishigikiye naho atari byo na gatoya nico gituma rero mubona hariko haraba isekeza ry'iterabwoba kandi rikiriko kugira ngo ntihagire ucutse agatima ko kuvuga ngo oya gutyo ntawe bizotangaza iryo hindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryemewe hanyuma bagashika kuco bifuza naco ni ukuguma ku butegetsi gushika n'imiburiburi mu 2034 nibaza rero ko ari ntumbero yo gucinyiza abanyagihugu intumbero yo gucubya abantu mu buryo bwose bushoboka haba mu gukoresha igikenye bakaja muri zaganza sabwa no mu kubaza ivya ntihagire ubyura umutwe gutyo bakereka makungu ko ari abarundi bose bahagurukiye rimwe basaba ihindurwa ry'iryo bwirizwa shingiro muri kino gihe haramaze guterwa intambwe kubijanye n'ico kibazo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasohoye mu minsi heze raporo aho yagiriza leta y'u Burundi ko iriko irakoresha igikenye yongera ica kubiti no kumabuye kugira ngo iryo bwirizwa shingiro rihindurwe ubwa mbere no kugira ngo ishungure umwanya ariko rero ndibaza ko ari no kunigira mu menshi ukuri kose kujanye n'ibiganiro bidakumira nkuko amakunga bisaba
umuntu arabye ko kwiruka ku banyagihugu biraboneka ko leta y'u Burundi itize ko ibizoba muri aya matora bizoyishimisha
nicyo gituma hariho isekeza ryo kurwanya oya kugira ngo habe ijwi rimwe gusa ariryo ego urumva rero ko harimo ahubwo no gukumirwa muri ayo matora kuko nta n'umwe anemerewe kwigisha gutora oya nta hantu na hamwe nigeze numva haba mu binyamakuru canke mu maradio ko gutora oya birekuwe muri ayo matora nuko ufatiye ku makuru amwamwe mfise nuko abantu bose bakubitiwe gutora yego nayo abo babona canke bicura ko botora oya barigizwe inyuma bagatega ubwoba canke bagatotezwa ariko rero gushika ubu nibaza ko gushira imbere gutora yego ego ego atari ugushaka kwa barundi benshi
de son, son enfant, de la voix du oui, du oui, du oui, du oui, et qui n'est pas tout à fait la volonté des Burundais dans la grande majorité.
Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera
amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike avuga ko ahagarika umutima n'iryo terabwoba Nkurunziza ariko akora akoresheje imbonerakure. Pacifique Ntirinahazwe ari yamiriza ingendo y'inzego z'umutekano ziyobagiza igikorwa zijejwe. Umukuru wa Popode agahamagarira abarundi bose gushyira ingufu hamwe kugira ngo basezerere intwari ihari.
Turatewe umutima uhagaze n'ibikorwa biriko birakorwa n'imbonerakure ziboneka ko zagomorewe ku banyagihugu b'u Burundi kugira ngo zibatere ubwoba muri kintu kiringo ariko aravugwa byo gutegura gutora ibiro shingiro rya Petero Nkurunziza. Mu bice bimwe wumva imbonerakure zikora ibikorwa by'abapolisi mu guhagarara mu mabarabara ziraba yuko abantu biyandikishije zibaka udupapuro bakabuza kurengana bakabuza kujya mu masoko mbere hamwe bigatera isoni gushyira aho babuza umuntu kujya kwa muganga kandi agwaye none yandi yerekane udupapuro two kwiyandikishije kuzoja gutora. Ahandi naho ukumvaho abategetsi bagomoye imbonerakure ngo zihagarike wowe wese azoja kwigisha oya mu by'ubwiza shingiro mu gihe abo mu butegetsi bo barekuriye kwigisha ego kandi bakanabwira ko ubazofata bacyamuboha ku buryo banamu mu mutwe. Tukumva aho birengeje urugero iyo muzabuje imbararirara aho kira mugoroba wimbonera kure zumvikana umuhana zitera abo bajya gupingura kugira ngo bashyikire Petero Nkurunziza. Ibi bintu ni ibintu by'akamaramaza ku buryo bwa mbere bwo twiyamiriza ingene inzego z'umutekano zindi ziboneka yuko zamaze gutanga imihoho tukabwira abazirongoye ko umunsi umwe azobazwa ibyo bintu. Tukongera kandi tukibutsa yuko ibi bintu byose bihagarariwe na Petero Nkurunziza kugira ngo atere ubwoba abanyagihugu aronke ibyiza shingiro rimutuma ashobora kubandanya atwara u Burundi ibihe bidashira. Nicyo gituma dushobora kwemeza ko Nkurunziza umunsi umwe azobazwa aya mabi ariko arakorerwa Abarundi amenye impera n'imperuka ko ziye ngo ubwire zohera kandi ateza kubyishyurako. Ubwa kabiri ivyo imbonerakure ziriko zirakora ubutegetsi burihenda kuko mu ruhande rumwe womengo bashaka kwerekana ko bashyigikiwe n'abarundi mu gihe bahiyandikishije abantu benshi ariko biko bibonekesha nyabona ko ari ubutegetsi bwamaze guta akanovera butagishyigikiwe n'abanyagihugu. Nimba kugira abaronka biyandikisha bateza kubanza kubuza umuntu guca kurima bateza kubanza gutera ubwo umuntu ugiye ntaje mu ishuri ntaje kwivuza ntaje mu isoko bibonera ko bazi ko batagize ivyo batoronko uje kwiyandikisha bikaboneka ko bazi neza ko abanyagihugu bamaze kuzinukwa ubwo butegetsi. Harageze rero nyabona ko abarundi n'abarongoye abandi bose baje hamwe bagafata ingingo zikomeye zo kwikura ko ubwo butegetsi bw'igitugu bwihaye kwiba abanyagihugu bwihaye gusesa amaraso bwihaye no guta imico y'abantu mu gufata abakenyezi ku nguvu no guhindura urwaruka rwacu bakarugira ivyuma vy'ikibi.
Ubahuka
kuga Yves Stéphane inyifato y'amakungu kundyane zivugwa mu Burundi ifitanye isano n'inyungu ibihugu vya rutura birondera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimwe mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini gifite hafi ingorane za politike zimwe n'izo Burundi. uwo muhinga akorera ikigo The Frankfurt Consulting Group I Paris arerekana ibishobora gushika mu Burundi hamwe ibintu byo bandanya uko biri muri iki gihe.
Hariho isano rinini ku biriko birabera mu Burundi hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari umukuru w'igihugu yakuweko amaboko n'amakungu ariko akaba atarashira mu ngiro ibyo asabwa. Burundi nabwo rero buca bubonegwaho mu kwikika mukiza bukwega amaguru kugira ngo bucungure umwanya ku mwitwarariko w'akarere. Murabona ko n'ibiganiro byarusha atacu byashitseko kubera byari ibiganiro bikumira aho abegwa n'amatati bose batari babitumiwemo, ivyo vyose bigafasha mu gucungura umwanya. Munyuma rero bazovuga bati noneho abarundi bitoreye ibwirizwa shingiro harageze ko amategeko mpuzamakungu yubahirizwa, kandi ubiravye gushika ubu leta y'u Burundi yari yagerageje gucungura umwanya kugira ngo yirinde kuremerwa n'amakungu.
Muri ko muraraba inzira ziriko zirakoreshwa na leta y'u Bujumbura kubijanye n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro, mubona inkurikizi zishobora kuba izihe hamwe ibintu bitohinduka?
Ibintu bidahindutse nibaza ko hashoboka ibintu bibiri. Ubwa mbere nuko ivyateguwe na leta y'u Bujumbura hakoreshejwe igikenye n'iterabwoba bizoca bija mu ngiro kandi byemejwe n'abanyagihugu ko umukuru w'igihugu arekuriwe kwitoza gushika mu 2034. Aha rero inkinzo yiwe imbere y'amakungu kukazoba ari kubahiriza ukutisuka mu biraho Burundi kuko bizoba byaciye mu matora.
Avec, un vote qui était démocratique. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, j'allais dire, la Cour constitutionnelle du
bwa kabiri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi nta bubasha izoba igifise bwo gutunganya ibiganiro hagati y'abegwa n'amatati y'u Burundi, baba abatavuga rumwe na leta canke abadaharanira ibyicaro bya politiki kugira ngo bumvikane kubikwiye guhindurwa mu ibwirizwa shingiro canke ngo habe ibiganiro kubijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu canke iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro. Muri make ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro rizoba rije guhindurwa ndura amasezerano ya Arusha yazanye amahoro mu Burundi. Urumva rero amasezerano ya Arusha ahinduwe ni nko kwinjira mu njyane zidahera.
Ino kuri uyu mwihwezo wa Yves Stefan dusozereje ko ikigabane ubahuka cyo kuri uyu munsi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi naho gutaha.
Ubahuka. Arakoze Josiane Muzaneza inonga cyosozera iganiro mu mura Burundi mariko murakurikirana mugo mwese mwihaye umwanya wo gitega abiri n'abakengurukiye bagenzanje umwese gucuraterereye ntaba ndabakengurukiye mwebwe ivyuma yari Fabrice ndi mu rukundo ndamushimiye Erveni uhire mwe kwashikiza kine ganiro ntaba ndabasezeye.
Cari ikiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.